Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Wiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru y'ukuru uyu munsi wa gatanu nigerekerezo rya 2025 myandagaro umwaka wa 2023 ayo tubashikiriza nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambi wo guhindura igisagara cha Bujumbura ngo gise nk'ibindi bisagara byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ngo ni ibintu bidashoboka muri kino gihe Burundi burimo. Numwihwezo w'ishyirahamwe PACTEM urongoye iryo shyirahamwe asaba leta nyabuna kubangira kuri iyo ngingo. Imidogo nayo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga bamaze imyaka ishika ine barindiriye umugambi wo kubazanira amazi meza. Musitanteri wa komine Giteranye aradomwa ko urutoke mu kuba yashize inyungu ziwe imbere. Muraza kubikurikira. Leta y'u Burundi ikwiye kumenya ko imbere yo guhamagarira abarundi baba muri diaspora gufasha mu iterambere y'igihugu yarikwiye ubwa mbere gusubira kugira u Burundi igihugu kigendera ku mategeko bivugwa n'userukira abarundi baba mu gihugu cha Australia. Muraza kumwumva mu mpera z'aya makuru kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa umugambi wo guhindura igisagara cha Bujumbura ngo gise nk'ibindi bisagara byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko mu myaka 15 iri mbere vision y'umwaka wa 2040 nkuko byarabishikirijwe n'umushikirangaje Dieudonné Dukundane mu byo ajejwe harimo inyubako ngo ni ibintu bidashoboka. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PACTEM yishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Faustin Ndikumana agahanura leta kubangira kuri uwo mugambi kuko ari umugambi uvuzwe ihuti huti kandi utarigwa neza. Umviriza Faustin Ndikumana.
Sekwa za kibuye bintu bitokunda kuko ibyo 40 nivuzwe no munsi itarahera no kwa formalize neza bisohoke hatara ama planification cyo bitambira ka zose territoriale ma ministere ngo baje hamwe ubwo bushikira nganje bwo nyine kwa wuheje inyubako yisunze 2040 kugira ukaba no mu mafaranga yikoresha izo plan de retraite z'igisagara cya Bujumbura zateguye ayo ma etude batabonekayo ni ukuvuga yuko izo plan nazo tubara nta zihari. Ya plan bigira ngo igisagara cya Bujumbura 2045 iri hehe? Nimwe rero bya planification mu Burundi bikitugoye kandi ibi bintu birekana ko mu Burundi dusaba kuma dukorera ibintu mu kajagari. Iyo plan 2045 mengo yagiye mu kabati haje mu 2040 nibaza ko hakwiye kuzararaba ibintu amaministeri ajya kuzaraja gukora ibintu kwayo na hanyuma ikindi twaramutse n'amapriorite urazi ibibazo by'amazi amabarabara ibitarugwa ibibanza bitarubakwa nk'ijya soko ya kera yahiye za SFB ibyo bibanza byose bitubatse ibibanza bitubatse ni byinshi ubwo na leta itarubaka hariho n'amabiro ya leta inyubako za leta zitarahindurwa nk'izi z'abakuru b'abakuru b'ubushikiranganje ndi ntwari hagati mu gihugu makete yerekana ngira amabarabara azo ameze muri icyo gihe yabaye ryari kugira ibintu mengo ni ibintu by'igihutihuti nibaza ko ataho bizodushikana kandi noneho umuntu ageze kubiraba igisagara cya Bujumbura si igisagara kinini ngiye kurora n'ibindi bisagara igisagara cya Bujumbura kiri mu bisagara bito cyane no muri siperi hari hake no gukora n'ahandi masantre vide nakureba akawundi ibibanza bitarubakwa bikuba kamazu nka dorefe yabo hanyuma akagenda abana migaro polisi n'ahandi inyubako za kera zirabana n'izubu na zishyashya kuko abarimo n'akahise abantu bagenda bararaba niburayo uragenda ugasanga inyubako za kera zirahuzira wagara zihari na zishyashya zine nshyashya ikaba ihari kandi noneho no mu gisagara cya Bujumbura abantu bamwe bamwe urabye muzanagara n'ahandi bashobora gutransfoma amazu bashaka baratransfoma ibibanza byo kubaka rero biracyagaragara ni byinshi ubwo kuntu uvuza gufokera amakaritsiye ngo uzanzarurunga abantu ngo na leta ibona ibyo utunze aho bigera na wenye ni anama yura ministeri haraheza kuyuwa kwa sini wazi yuko mbaliku marakura mgoboto zugiru ni wazari yuko mugambi leyo leta yuvangi ilakani yomangiru dutanze kani kiwaza yuko yuzo kumagiri migambi yuti huti ataka nishikasi yukiraba yuwa zara yamulika yuzo wakavita mondira ni wimewaje chani kani zoki mijuku chama kili mukene chama kili nyuma
abanyagihugu nabo bo muri komine Mukaza baganire na Radio Inzamba bonako yungingo atashingiro ifise bavuga ko bashigikiye iterambere y'igihugu na komine Mukaza ariko bakanegura kwata biganiro byabaye hagati y'impande zose zegwa nico kibazo bagasaba ubushikiranganje bw'inyubako kubangira iyo ngingo ikabanza kwigwa neza kurikira abanyagihugu
Kewe humu ina jihugu abamuri kumene Mukaza Mwana kuri mgingo reta ya buzi ya sabze yu Isababu ya jihugu yuko wakua kama ziyago Agere kiranye ayu ingo nginzi za chane Kugirango igisagara Gifse nili igisagara vdomu yese Nginzi za gose ayiko guta Yaje yihuta Iyo leta iha umwanya wanya jihugu Baraba ni chuchiwazo wakite guwa Halima rero abata bishoboye bakurisha amazu yabo kwa bishoboye uravye ko bishagara cyane zumbura cyubatse bya amazu agerekanye simesh cyane haro muri ama karte ya byiza ya kabiga boyenzi jabe ikano muri karte rohero nita yo kwara abantu batunze ku sabandi amazu agerekanye mu bishaka bujumbura nta nashika ni mekejana ndi kana rero yuko tike ngo umwanya wo buri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 kugira ngo bitegure bashire abarishoboye bashire uwo mugambi mu ngiro kere hare de gihugu turavyo kere buri mu gihugu cacu bwa kwa kwa bugata aho umuntu ashaka kurara ubusa kubera yuko igihugu kire kirimo yabira tikumba igende yashaka kuroka bahera agana ibiri yari bitukubaka amazu agerekeranye n'ikiro cy'umuceri ararariye ahaka kukibura sebe rero tunayitwa iyo gigo ariyo idafata amaboko imugo gahere gihugu igatuma bagaga ibyabo bakoresheje urwo ruyenzi ndetse dusaba yuko ahubwo bafate leta kuko niyo ifite amafaranga ifate yubake izo nzu zigerekeranye hanyuma uwongere pasiteri bamuhe igiyo munsi imbere hare doshozi aho niho rwari ubutungane kuko tubona yuko ubundi kuzoba ari ukwirukana abantu bakoresheje amayeri kwenda ukoye
ikibazo cyari kinini kiduteye amakenga nuko yaba umushikiranganji w'inyubako yaba umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu mu gihe bagomba gufata ingingo zikomeye baba bakwiye kubanza kugisha ibiganiro bakagira icyo bita sensibilisation mu banyagihugu none umwenegihugu ubu imana yamuhezaga ikamuha ako gapasere ubu akaba ari umupasiyone none ayo mahera yoyakurahe kugira yubake ibitaro zibiri ko banki y'ibiguhe naho yoba ari nivo zibiri ibanza kugusaba ingwate iyo ngwate nayo kugira uyironke ibanza kuzana izo mpapuro none ko mwumva umushikiranganji w'inyubako avuga yuko ngo ubutanzi bishobora badushamuha umuzibukiro nibabanze batugirisha inama tugirisha inama turabe yuko ibyo bavuga bishoboka hanyuma dufate ingingo natumye twashaka kuba mu gisagara kitasukuye neza
abo bari abanyagihugu baganiriye na Radio Inzamba gateka kawe mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe tubandanye amakuru wateguye hariya mu buraruko bw'igihugu aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu wo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga bamaze imyaka ishika ine barindiriye umugambi wo kubazanira amazi meza agizwe n'uburebure burenga ibirometero 40 uja mu ngiro none amaso yaheze mu nzira uwo mugambi wo kuzana amazi meza muri komine Giteranye warufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ku mafaranga arenga muri yaridi wa mahera ya marundi ugakurikiranwa na projet LADP local area development project muri gwicongereza ishami ry'umugambi Rusumo Power Company Limited mustanteri wa komine Giteranye Floride do Yesu ngo yashize imbere inyungu ziwe ahereza isoko umuntu atawumenye na buto afise ni inkuru tubaza bo afise niyonge
Ishavu jawanyagi huko mugitera nyi jata nguye kubawa waneke ye umugambi woku bazanira amazi meza uchie mumugende ubure ubure bushika kubirumetero mirongine kuba muri zone Mugano gushikingomo muri zone Masaka munkengera zuru zikagira nikiyaga Rweru unigiwe mu menshi umugambi ukaba warufatanye n'umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusumo Rusumo Power Company uwo mugambi ukaba wafashwe mu mugongo ni banki y'isi yose amafaranga arenga muri yaridi w'amarundi akaba yatekanijwe kurangura uwo mugambi wo gushikana amazi meza muri komine igiteranye kuva Mugano gushika ingomo muri zone Masaka uciye ku mugwa mukuru wa komine giteranye banyagihugu bavuga ko mustanteri w'iyo komine Florida nduwa Yezu ari mu bantu batumye uwo mugambi utaranguka kuko isoko ryo kurangura uwo mugambi yari haye abadafise ububasha n'ubumenyi bwo kubikora
gushika ubu hanyuma turabone twebwe tutarero isavu kujutarei watu wakumine giterani Floride Nduwa Yezu ya sife imbere amarongo iwe aga isoko umunataru mingi na uki ya sife kuliza nina amazi na taisoni kuona isoko ilenza umuyaridi waye gulila umono atahegeze numuaka wakata andatu kuzahuta inyerero uomugambi nozo mungiro uonduwa Yezu na jione zikirenge mwiko mene ya dikirenge amandore baba wazuga nugu honga kuyo wala honze igiu
abanyagi hugu bomu giteranyi basawa kuwa umugambi woku baronsa amazi meza utonigigwa mumenshi nyabuna ko hokogwa amatohoza hakamenyekana uruhara gumu wese mubyatumye uomugambi utaranguka
Anyagihugu rero dusaba ubushikiranganji bujejwe amazi amasoko ntanga nguvu butare n'agataka ko bwofata ico kibazo mu minwe maze bukadukomoreza iyo ngabire koba ari akaganuke keza leta y'u Burundi mbere yiyita ko ari leta nkozi leta nzeyi yoba yahaye abanyagihugu bo mu giteranyi
radiyo inzamba agateka kawe twarundi mustanteri wa komine giteranyi Florida Nduwa Yezu kugira gire icyo ashikirije ku byo yagirizwa n'abanyagihugu arongoye telefone yiwe ikaba yari mu kibanza cya kure
arakoze na bofise niyongere tubandanye mu manuko bw'igihugu abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba ntibumva kumwe ibijanye no guhindura ingingo y'amajana 289 yo mwibwirizwa shingiro ivuga kubijanye n'ibangabangana ry'ibibanza mu nzego za leta isunzwe amoko ni mu gihe abarongoye inama nkinguzamateka bamaze igihe bari mu isekeza ijanye n'icyo gikorwa idonidona janvier habarubwira
abanyagihugu bo muri ntara ya Makamba ntibumva kumwe ibijanye no guhindura ingingo y'amajana 289 yo mwibwirizwa shingiro ivuga kubijanye n'igabana ry'ibibanza hisunzwe ubwoko mu bafashe ijambo ari nabo benshi bashikiriza ko ibyo bitigira bitokwirwaho mwibwirizwa shingiro kuko byakinze ko hari abaja barikika inyuma y'ubwo bwoko bukumigwa bakagomba gutembagaza ubutegetsi
zina janje aba nitwa ndiwa Mungu Alphonse aba ndi mu gwego rw'abahuza ku mutumba wa Kibimba komine ya Mabanda je rero mwavuze muti mbega akamaro kukomeza ibijanye n'amoko mu nzego zifata ingingo nk'inama nkenguzamateka n'amashingamateka rwego rw'ubutungane ntakahe tubiravye muri kahise cacu mu ntwaro uko zagiye zirakurikirana haribonekeza irikwa ry'ubutegetsi ariko hamaze gutorwa gushyira mu bwirizwa shingiro ibijyanye n'amoko ibijyanye n'ubwirwa ubutegetsi byarahavuye niyo bigaragajwe ntibishoboka rero nkavuga nti ibijyanye n'amoko byatumye umutekano utsimbatara mu gihugu cyacu cy'u Burundi
abandi nabo bavuga ko byokugwa mu bwirizwa shingiro maze hagahabwa amabanga ababishoboye aho kuraba ubwoko
ejo nitwa Twikize Celestin sanswe nishibuto zone gitaba muri komine Makamba hama nkuko abandi bagiye bavuga batandukanye je kwiyongingo ko ibyamoko byohapfa nukuvuga ko rero novuga nti ibyamoko n'ukuri n'ibivyo kuko twese turabarundi tuvuga ikirundi nk'akarorero nkaje undazi uco unyituki hasi ndi muremure none ko ndi muremure ushobora ngo ndumutuze kandi nanjye ndumuhutu murumva yuko ibyo bintu nibivaneho
ibyo bikaba byashikirijwe mu gihe icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye yari kagendera iyo ntara ya Makamba kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kubaza abanyagihugu ko ibyo bitigirizo bandanya bikurikizwa muri leta mu nama nkenguzamateka na nshingamateka hamwe n'urwego rw'ubutungane
arakenewe Javye habarubwira mu gusozera amakuru twateguriye kuri Radio Nzamba gateka kawe Leta y'Uburundi ngo ikwiye kumenya ko imbere yo guhamagarira Abarundi baba muri diaspora gufasha mu iterambere ry'igihugu yari kwiye ubwa mbere gusubira kugira Uburundi igihugu igendera ku mategeko bivugwa na Pacifique Ndayisaba serukira Abarundi baba mu gihugu cha Australia abivuze inyuma yaho Leta y'Uburundi tunganirije indwi yahariwe Abarundi baba muri diaspora Pacifique Ndayisaba abona ko ivyo bibaye Abarundi baba mu mahanga ntibobanza kubatumira bo kwizana umviriza Pacifique Ndayisaba aserukira Abarundi baba mu bihugu cha Australia
iyo bavuze ngo indwi yahariwe diaspora batinya kuvuga yuko ari nk'indwi nka zimwe baharira izindi hari indwi zahariwe abakwanyu urazi ko ziba zihariwe abakwanyu babo asende defidet yari iyo bavuze ngo indwi yahariwe diaspora ihariwe abasanzwe ari abanywanyi babo ariko icyimbire cyo nticyari kibi kuko diaspora mu bihugu byinshi byaba ku mugabane wa Afrika cyangwa se handi birafise interano idasanzwe mu guteza imbere ibihugu byabo bafatiye ku bumenyi bakura aho baba bafatiye ku bushobozi waba afise rero intambamye nyamukuru nuko hari igihe bibaza yuko iyo uvuze ngo diaspora umenga ni bato magique bimwe bavuga mu Gifaransa umenga no kurivuga gusa no kugira ivyiyumviro gusa rikagira ifatire ahanini vyari gukunda iyaba iyo diaspora igitunganye vy'igihugu iza guterera mugire rero igihugu kitagenda neza kidatwawe neza diaspora niyo nyene iba itangura kugira intambara kuko diaspora izana imitahe abaza kugira imitahe cyangwa abaza kugira ubumenyi gutanga ubumenyi baba bafise barabira akarorero kubisanzwe biri mu gihugu kuko nta mategeko mu gihe igihugu nka kigiya gitwawe kujya gitwawe aho babigerageje gushaka kuzana imitahe bamwe bishwe abandi bangajwe abandi nubakiri mu buroko baburabuzwa ahantu nta karorero nk'abajya ba umva ngo nta sano n'abantu bari bafite amafaranga kandi bari bategereye n'ubwo butegetsi mbwa kubera umunoho no kutagira ikibakingira c'amategeko bararizitse rero ya diaspora naho batavuga twebwe canke abandi nzi baba babanze kubakura mu aho guhamagara bazana imitahe aho guhamagara bazana amafaranga canke bazana ubumenyi bafise ubanza gushiraho amategeko n'ubutungane bwigenga niko biba mu bindi bihugu byose iyo mwumvise zaburayi batera imbere nuko hari amategeko naho yoba umushiranganje wa mbere canke abatwagwa n'abakuru b'ibihugu uwo mukuru w'igihugu hari intambamye y'ubutungane n'amategeko adashobora kugira umunoho ngo aje gutwara ibya bintu byawamo ni ukuvuga ubufisi icyo bita garanti ikintu wishimirije yuko uzanye kuko bimara umwanya umuntu azanye umutahe wiwe aratekanye imyaka hari bimara imyaka itanu imyaka cumi kugira ngo azoronke nk'inyungu none woyizana mu gihe n'abahari bamwe bakubari ati mbuzi yonsha ndabigumva ahandi ibyo nagerageje barabitwaye naho rero mvuze nti ibikenewe n'ibijya nyene bibuze rero ibyo bizo bibaye diaspora ntuyitumira ntuyita amazina
nino ngaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Eddy Claude nahazwe nabashikirije ndabifurize kuranirwa iwanyu no mu byanyu nahuta kuri Radio Nzamba agateka kawe.